Nzamba.
Nzambi la samira na.
Amakuru, makuru makuru yaranze inonzi.
Mwiriwe mwese muteza amatwi radio Inzamba hagati kakawe kazi muri aya makuru 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 yaranze indwi turi gutasozera kuri uyu wa 2026 kigarama umwaka wa 2021 muri kumwe na Parfait Mudasigana. Aya makuru tuyahere kubiri mu cegeranyo c'umugwi severe ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ku bijanye n'ubwicanyi bwabaye mu mwaka wa 1972 gushika mu 1973 uyo mugwi wemeza ko ariho nyabwoko ry'abahutu hari imbere y'inama nkengu z'amateka nashinga amateka kuri uyu wa mbere uheze mugwi severe wagiriye kusaba leta gushinga umunsi wo kwibuka ico wise iho nyabwoko ry'abahutu ryo mu mwaka wa 1972 ido nido na Beni Axela Khan.
Icegeranyo cashikirijwe abagize inama nshinga amateka na nkengu z'amateka kirimwo ivyatohojwe n'umugwi severe amatohoza yagizwe mu ntara zitandukanye zo mu gihugu nkuko byashikirijwe n'umukuru w'umugwi ujejwe ukuri no kurekuriranira severe. Pierre Claver Ndayicariye avuga ko hisunzwe ingene ubutegetsi bwari buhari n'inzego zabwo zatunganije ubwicanyi bwakorewe bamwe mu Barundi bo mu bwoko bw'abahutu basanga ubwicanyi bwakozwe ariho nyabwoko.
Umugwi severe wihweje integuro zidasanzwe zakozwe n'abaserukira inzego zitandukanye z'igihugu. Umugwi severe wihweje kandi ibimenyetso vyerekana ingene ubutegetsi bwa President Michel Bitsombero n'abamufasha bashize mu ngiro umugambi wo kugandagura ku bwinshi mu gihugu cose abarundi bo mu bwoko bw'abahutu. Umugwi severe uremeje kw'ivyaha vyakozwe n'ubutegetsi bwa President Michel Bitsombero ariho nyabwoko ryakorewe abahutu.
Uwarongoye mu Gwisevere avuga kandi ko abarundi bo mu bwoko bw'abatutsi nabo nyene bapfuye bishwe n'abahutu bari bagumutse bafise imipanga n'ubuhiri bashaka kwihora ariko abasoda ba leta baciye babacuvya. Ivyo navyo mu Gwisevere ukabifata ko ari ubwicanyi bw'agahomera bunwa. Pierre Claver Ndayicariye asigura ko iyo nyabwoko aho riciye haba n'ubundi bwicanyi bw'ikivunga. Ubwicanyi bw'agahomera bunwa bukoregwa kiremwa muntu abahutu n'abatutsi bose bari kumwe bakaba barishwe.
Ibyo mu Gwisevere watohoje kandi bivugwa n'abarundi benshi bazi ivyabaye ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika nuko habonetse abahutu basa n'abagumuka mu Rumonge, Inyanzara, Ivugizo no mu turere tuhegereye. Abo bahutu bagumutse barisha abatutsi baraturira n'ingoro z'umugambwe Yuprona hamwe n'inzu z'abanyagihugu. Umugwi severe wemeza ko abo bagumutse atabigwanisho bikira umuriro bari bafise imipanga n'ubuhiri ibitwabibwiwe n'ivyabona bitandukanye.
Muri ico cegeranyo umugwi severe mu vyo usaba leta harimo gushiraho itegeko ryemeza ko habaye iho nyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi leta iriho nayo igasaba ikigongwe abarundi babuza babo ku izina rya leta yarirongowe na Michel Bitsombero yegekwa ko ubwicanyi bwo mu 1972 hatibagiwe no gushinga umunsi wo kwibuka iryo nyabwoko mu gihe ryoba ryemejwe n'itegeko.
Kuri ivyo nyene Karori Mukasi
yahoze arongoye umugambwe Ipona
avuga ko inama nkenguzamateka y'uno munsi izari yaramaze kwerekana aho ihagaze kuri ubwo bwicanyi bwabaye ku ntwaro ya Michel Bitsombero. Kubwiwe ngo biratangaje ko intwaro y'uno munsi yemeza iho nyabwoko ry'abahutu ariko ntishake ko haboneka sentare mpuzamakungu ihana abakoze ibyaha. Kuri ya Karori Mukasi
ntibyariho nyabwoko ry'abahutu erega igihe cyose abantu bapfuye kuvuga ko babahabaye iho nyabwoko kuko duhere no kuri ibi biriho abahutu bo muri CNL ni benshi n'abakora abahutu y'intwaro ya CNDD imaze kwica abo muri CNL cyangwa n'abandi baharengeye abo Bitsombero yishe nagira ngo hacabaye iho nyabwoko. Sena yaramaze kuvuga yuko aho sena ihagaze ko habaye iho nyabwoko y'abahutu mu 1972. None umuntu wo muri severe ni nka departement yo muri leta ya CNDD wovuga ngo bagiye kuvuga ibitanye kubiri na sena ngo bigire icyo bimaze. Uko biri kose nuko babyiyumvira nuko babizi nuko babivuga hariho raporo ya Nations Unies ivuga yuko basavire competence internationale ko zoraba icahitanye yicwa ry'abahutu mu 72 boreka iyo sentare kaza ikavuga yuko tariho nyabwoko canke tariho nyabwoko ibishigaye nta kurinda kubihazuka ko umwanya muremure iyo propaganda rero n'ukuri igeza barunda hantu arakwiye gutangura kuyireka sinzi n'igituma buvuga ngo habaye genocide mu 72 mugabo bakabandanya bahakana ko sentare yoza kubwanze nta kintu gishasha bazanye kandi sinumva igituma ari severe yoza kuvuga ngo iratangaje ifitangaza ibyo ntibiri mu mabanga yayo none se na severe ikizi imbere y'ikindi n'igiki mugabo ashobora kubafasha kuba baragira propaganda abantu bari bakwiye guca bugufi na cyane cyane bakirinda guhandwa ku rurimi
tubananije kuri aka kamo icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanga atera abarundi bahunze ngo batahe kubera hari amahoro mu Burundi yabivugiye mu nama y'umuryango wa EAC w'akarere ka Afrika y'ubuseruko muri iyo nama yabereye ku buryo bw'ubuhinga ngurukana bumenyi bwitwa Zoom kuwa gatatu igenekezo rya 2022 uku kwezi abakuru b'ibihugu bawugize bari baramutse bemeza injira ry'igihugu cya Congo muri uyu muryango Burundi bwari bwaserukiwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu yarakeje icyo gihugu avuga ko bizofasha gukomeza kugwanya amabi y'ubwicanyi atandukanye mu karere kurikira Prosper Bazombanza.
The Republic of Burundi supports the
Burundi nta nkeka bufite ko injira rya Congo iharanira intwaro rusangi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko rizotuma umuryango ukomera kurusha bikanazotuma uwo muryango nyene ugira ikibanza kiboneka mu makungu. Ni ngombwa cyane ko dushira hamwe ingufu dukomere cyane kugira duhangane n'ibikorwa by'iterabwoba n'ubwicanyi bukogwa hagati y'ibihugu. Uno munsi amahoro yariranze mu Burundi, amatora duheruka gutegura neza aravyerekana. Turaterera kamo abarundi bene wacu ko bogaruka mu gihugu cyabibarutse mu ngo zabo no mu miryango yabo kugira baterere mu kubaka igihugu cyabo no mu muryango wa Afrika y'ubuseruko.
And as well as to the East African community.
Ako kamo impunzi z'abarundi bahungiye mu bihugu bitandukanye ntibarota bakitaba abaganiriye na Radio Inzamba bavuga ko icyo bahunze kitarahera bagaca abanyabuna abategetsi b'u Burundi kugarukana umutekano mu guhasha abawuhungabanya. Tubumvirize.
Tubiraje umutekano mu gihugu cy'u Burundi nturaba umutekano wamagarira impunzi ngo zitahuke kuko n'abatahutse bamwe bamwe turazi ibibazo bagiye baragira bamwe bafungwa abandi bicwa kandi n'ubu bikiriho ntiharagera uko impunzi zitahuka ahubwo nibige uko umutekano w'igihugu wotuma impunzi zo nyene zibwira gutahuka nayo gufata mikro ukabwiye ngo impunzi nizitahuke ngo umutekano umeze neza aho nibaza yuko aba hariho ukwibesha. Igihugu cy'u Burundi ntikiraba igihugu twavuga yuko abahunze botahuka
akore kahunze turabona yuko umutekano mu gihugu cy'u Burundi utaraboneka mbega ayo mahoro ari hehe mu gihe kama tumva kubukeko bwije hatowe ibiziga hanyuzwa abantu batandukanye abana bakabura irengero abana bagapfira muri dokimantasiyo aya mahoro ari hehe aya mahoro nibo bayabona twe ntatubona na cyane cyane ni mu gihe tubona yuko nawe amaze guhunguka kenshi barahanyurijwe abana bakabura irengero twebwe ku bw'iwacu rero nk'impunzi turabona yuko amahoro y'umutekano atayahari narinda ku munwa gusa ariko mu ngero ntatubona.
Isi yose irazi ikibazo cy'umutekano mu Burundi ingana kimeze nico gituma boreka kuzaba ari hamenye abatwenzi bavuga ko umutekano meze neza mu Burundi bagaca bakora mu nkovu impunzi ngo nizitahuke. Impunzi giye fata ingingo yo guhunga nta numwe yasezeye yarabonye ko umutekano wabangamiwe arafata inzira arahunga n'igihe azobona akiyumva mu kumutekano mu gihugu uhari niba azofata ingingo yo gutaha kugushaka kwiwe nibareke umunsi amahoro azogaruka mu Burundi impunzi yonyine izofata umwanzuro yo gutaha atawe igije inama kuko umutekano uba mutima w'umuntu.
Ni imvugo yo guhuma amasa makungu ge mama byitswe yuko bashaka ko impunzi zitaha ariko atari byo. Iyo rero avuga nk'ibyo sinzi ko abayumvuriye ko abarundi bahunze ari bijuju canke batumva badasoma umutekano ari karavuga sindawumva ngira ngo ashobora ko ari karavuga umutekano wiwe afatiye ku basirikare bamucungira muri rusangi mu Burundi nibaza ko mutekano twovuga yuko uhari nayo impunzi ariko aravuga zitahuka si bijuju n'abantu baciye ubwenge ku buryo batoninda guhamagarwa ni washaka yuko ibikorwa biganisha ku mutekano impunzi nizo hagarwa uko nibaza ko benshi bakunda igihugu kunamusumbya.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaja mu bitaro bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu bituma ingaruka mu by'imibano ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Ubu naho tuje kubijanye n'ikiza cha COVID-19 kimaze iminsi cyasubiye kwiyongera mu Burundi nkuko biherutse kumenyeshwa n'umushikiranganzi w'amagara y'abantu. Intara za Rutana na Makamba ziri mu manuko by'igihugu nazo zirabangamiwe n'ico kiza. Ibiharuro bikerekana ko muri no minsi mu migwa mikuru y'izo ntara abandura batera biyongera. Ivyo biteye ubwoba abanyagihugu kubera abo bantu bagwaye bataguma mu ngo zabo. Inkuru tubaza Frank Kaze.
Ibiharuro vy'abanduye umugera biri hejuru cyane nkuko vyemezwa n'abanyagihugu biyo mihingo. Ku munsi yonyene ibiri uw'Imana n'uwa mbere iheze abantu bababa amajana indwi nibo batowe iyo ngwara mu bitaro bikuru vy'Imakamba. Iminsi ikurikira ibintu vyabandanije vyunyuka aho ngo ku munsi wa gatatu wonyene muri ivyo bitaro bikuru nyene vy'Imakamba ku bantu amajana atatu na mirongo itanu bipimishije ijana na mirongo umunani bose basanze baranduye umugira wa COVID-19 ni ukuvuga ibice birenga mirongo itanu ku ijana. Ivyo ngo no ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana niko vyifashe. Abakozi bo mu bitaro vyaho bemeza ko mubaja kwipimisha abarenga igice cabo basanga bafise uwo mugera. Iyo gwirana ry'umugera ngo rikaba riva ku kuntu abo batogwa uwo mugera batagumizwa hamwe mu nzu zabigenewe. Ivya hanini bikaba biva ku kubura aho abo bantu benshi batogwa uwo mugera babashira ukwabo mu bitaro vy'izo ntara kandi abantu ngo babandanya kwandura ku bwinshi.
Icyo kiza cya COVID-19 kirabangamiye n'ibihugu biri mu karere Uburundi burimo kayase. Ni nacyo gituma umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yahamagariye ibihugu bigize uyu muryango gushyira ingufu hamwe kugira batuze icyo kiza. Hari mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bihurikiye mu karere ka Afurika y'Ubuseruko kuri uyu wa gatatu kurikira Paul Kagame arongoye igihugu cy'u Rwanda.
Also wish to note that Rwanda welcomes the progress.
Nashaka kandi kuvuga ku Rwanda rukeje intambwe yakozwe mu kwinjiza Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo mu muryango wa Afurika y'Ubuseruko. Aha nashaka gushikiriza ko twese tugihanganye n'ikiza cya COVID-19. Iyo ntureka isaba ko dufashanya tukaje hamwe nk'umuryango tugakora kugira dukingire amagara y'abanyagihugu no kugira tugabanye ingaruka mbi ku butunzi bwacu. Mu guheza ugushinga imizi k'umuryango wacu kuzovana n'ibikorwa biboneka by'inzego zacu igihugu cy'u Rwanda tuzokora ibyo twiyemeje muri icyo gikorwa cy'inkoramutima.
Iyo nama yase twari twababwiye muri aya makuru ko Uburundi bwari bwaserukiwe n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Aha niho hagarukiye aya makuru yaranze inondwe kuri Radio Inzamba agateka kawe. Nshimire mwebwe mwese mwayakurikiye, ntingurukire n'amafashe kuyatorokanya mugire ibe byiza.